ngingo y'ugutahuka mu Burundi hakiri imyaka itandatu turi hanze ni uko twasanze umuntu ari hanze adashobora gufasha neza ngo aterere agira icyo amarira igihugu cyamwibarutse. Twakiye rero dufata ingingo yo gutahuka kugira ngo natwe turabe icyo twufasha, dufashanye n'abandi Barundi kubaka igihugu cyatwibarutse.
Muri iki gihe maze amezi abiri n'igice, ibintu byifashe gute cyane cyane kuri mwebwe mutaheruka mu gihugu?
Kuri twebwe tutaheruka mu gihugu aho dutahiye nta cyatukoye, ibintu byifashe neza, noneho ntibikaba kumenyera umuntu yatashye iwawe.
Mwavuze ko mutahuze gufasha, murashaka kutubwira imigambi yanyu ya vuba muri kazoza ka vuba, eka n'imigambi ya kazoza ka kure.
Nk'umunyagihugu asanzwe tuzofasha ibyo dushoboye kubaka igihugu. Kubaka igihugu rero no guterera ibyiyumviro no gukora ibikorwa byose umuntu ashobora gukora kugira ngo arabe ko yofasha guteza imbere igihugu.
Guterera ibyiyumviro bizoca mu mugambwe, muri ko muvuga ko mu nzosubira mu mugambwe mwahoramo CNDD-FDD?
Oya, icyo ni kindi kibazo kuko njyewe singiri mu mugambwe CNDD-FDD. Mugabo mu kubaka igihugu nticyubakwa n'abari mu mugambwe gusa, abantu bose umwe wese mu byo ashoboye arashobora guterera akubaka kugira ngo twese tubone yuko igihugu ari ikiwacu kandi ko tukibabaye twese dushaka kucyubaka.
Iyo ntererano muzoyicisha hehe, ibyo byiyumviro muzobitangira?
Gutanga ibyiyumviro bica mu nzira nyinshi, no mu binyamakuru ngira iby'iwanyu, ku maradiyo, mu bimenyeshamakuru murashobora gutanga ibyiyumviro cyane, ariko arayaga n'abandi agatanga icyiyumviro hanyuma abandi bakaheza bakagikorera ko.
Muri iki gihe hariho abanyapolitike badafise imitahe bakurikirana bakiri hanze y'igihugu, eka n'abandi nyine bashobora kuba bari mu byo bita societe civile, abo bantu bakaba bavuga ko umutekano wabo udakwiye mu gihe butahuka, ibintu byifashe gute ikintu mwobwira nk'abakiri hanze nk'iki?
Burya ikibazo cy'umutekano kiba mu mutima w'umuntu umwe wese. Nuko mwabikurikiranye naho hari intambara mu 1993 gushika igahagarara, hamwe amasasu yica amabomba agakoroka, hari abahunze ariko ariho n'abagumye ngaho mu gihugu batigeze bahunga. Urumva rero ikibazo cy'umutekano ubwa mbere na mbere kiba mu mutima w'umuntu, hanyuma rero inzego z'igihugu zigaheza zigahumuriza zigakora ibikenewe kugira ngo umutekano w'abantu uboneke. Ariko icya mbere na mbere nk'uko nabivuze, umutekano ubanza kuba mu mutima w'umuntu uwo ari we wese.
Muri iki gihe hariho amashyirahamwe abandanya kuvuga ko mu Burundi agateka kazira muntu kifashe nabi, abantu babandanya kunyuruzwa. Mu mezi abiri mumaze mu Burundi, ibyo bibazo byifashe gute?
Sinavuga yuko hari icyo ndabivuga ko cyane, kuko sindakwira mu gihugu cyose ngo menye ngo hose ariko abyo ibi n'ibi, ariko jyewe aho nshyitsa aho maze gushika ibyo bibazo ntabyo ndumva.
Honorable Jeremy Ngendakumana, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.